Isanganiro.
Ubuni saa zitandatu ni minota 25. Oba Niyonkuru.
Turabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radio Isanganiro kaze muri mwanya tubashikiriza ano makuru tuyahera kuri zingingo nkuru. Kuri uyu wa gatatu ahimbajwe umunsi mukuru wa Noheli ku isi yose kubawemera, turababwira ico bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bawuvuga ko. Abajejwe intwaro barasabwa gukurikiranira hafi amanama y'amashirahamwe yigenga akoresha urwaruka mu bice bitandukanye. Muraza kumva umuvugizi w'umukuru w'igihugu nayo abanyagihugu batewe n'amazi menshi y'imvura muri zone ya Gatumba barasaba kwimurirwa mu kindi kibanza, kuko n'ubu ngo bageramiwe mu ntwaro ho baratanga icyizere. Mukanya ni kuri mwimwe ukwayo.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Tongiye kubaha ikaze umunsi mukuru wa Noheli wahimbajwe hatandukanye mu masengero y'abemera ivuka rya Yesu Kristo mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na radio Isanganiro bakavuga ko urukundo Yesu yigishije rwotsimbatara mu bantu. Tumumvirize.
Abakiriye neza twagiye gusenga tugereranije n'izindi Noheli. Abantu ntibagishobora kuyitegurira neza nk'uko byahora kera ku mfuzo zijyanye n'ubukene. Nusaba ko abaronse icyo bafungura cyangwa icyo banywa kwifatanya n'abatashoboye kuronka.
Ahanini botahura yuko umunsi mukuru wa Noheli utaza kugira ngo turonke ibifungurwa by'umubiri gusa, uraza kugira ngo turonke ibifungurwa by'umutima, dutahure icyo Yesu Kristo yaje gukora. Yaraje kugira ngo dukire ubukene bw'umutima cyane cyane, tukaca duhanura n'abandi baronse ico bafungura bakaronka no twabarenzako ko batubirengagiza. Abantu bataronse ico bafungura ku munsi mukuru wa Noheli
rinyibutsa kuntu Yesu Kristo yaducunguye. Wakiriye neza mpimbawe cyane, no batera kama ho kwibuka abandi ataco barose. Turabona kuma barabara basega mbere n'abatubaho kagusega mugabo tuzi ko bakenye barose, rero bo kwibuka bo bose basangire n'abandi bene wabo.
Umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo no kwibuka igihe yavuka, uraheza tukakira uwo Yesu yigize umuntu akaza kubana natwe agasangira natwe ubuzima bwacu tubayemo. Yari Imana yemera kuvuka avukira mbere mu bworo ahantu yabuze n'indaro, ariko yicisha bugufi kugira ngo azasangire kamere n'abantu. Tuwakira rero nkuko yaje kuduhubwa ubuzima bw'Imana, kuko asanzwe ari Imana ariko yarafashe akamere k'abantu araza kubana natwe. None natwe rero cyo duhamagariwe umuntu wese ubufise n'ubudafise kosabikanya kwa rukundo Yesu yatwigishije, kwa rukundo Imana twigisha rubandanye kwigaragaza mu bantu bayo.
Noheli twayakiriye neza, twashimiye Imana ko nayo hatugejeje tukiri bazima. Guma dushimanye n'umukama kubyiza adasiba kutugirira.
Aya majwi akaba yigeranijwe na Jean-Marie Mayonga. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo nabo bavuga ko umunsi mukuru wa Noheli washitse abatari bakibugarijwe n'ubukene mu gihe n'ibifungurwa ku isoko bitera bizimba kubera imvura yagiye yonona imirima. Abraham Safari.
Umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo no mu ntara ya Kirundo wahimbajwe co kimwe n'ahandi nk'uko twagiye turabibona mu gatondo kuyu wa gatatu, cyane cyane mu gisagara cya Kirundo aho abantu banyuragiranwa baja mu masengero. Ariko rero benshi mu banyagihugu bavuganye na radio Isanganiro bemeza ko umunsi mukuru wa Noheli ushitse bugarijwe n'ubukene budasanzwe bwaturutse ahanini ku mvura nyinshi yononye imirima. Ivyo rero vyatumye ibiciro by'ibiribwa biduga ku isoko. Aha twovuga nk'ibitoke, aho mbere usanga bashora udutoke tudakomeye kandi ndi bagatako bakanatuzimba ko igitoke cyahora kigurwa nk'amafaranga 5,000, ubu kigurwa hagati y'amafaranga 8,000 n'10,000. Ikiro cy'ibiharage mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane cyahora kigurwa amafaranga 600 canke 800, kuko imitonore yaba yabonetse ku bwinshi ubu kigurwa amafaranga 1,100 ku isoko. Ibiharage by'umuhondo bimwe bita jaune navyo bikagurwa amafaranga 1,600. Ikiro cy'inyama y'umusoso umwaka uheze nk'ayamango cyagurwa hagati ya mafaranga ibihumbi bitandatu n'amajana atanu hamwe n'ibihumbi ndwi ariko ubu kigeze ku mafaranga ibihumbi ndwi n'amajana atanu mbere iyo inka zabuze kikabaja no ku mafaranga ashika ibihumbi umunani nayo umusoso uvanze n'amagufa ukaba ugugwa amafaranga ibihumbi bitandatu n'amajana atanu kandi wahora ku mafaranga ibihumbi bitanu n'amajana atanu ibyo byose rero bigatuma imiryango itoroherwa mu gufungurira ababo mbere bagasaba abajejwe intwaro ko bohakanurira kugira abadanaza ntibikike mu kiza cyane cyane muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka mu Kirundo Abraham Safari ku radio Isanganiro
tuvaho mu Kirundo tuje mu ntara ya Cankuzo aho hibonekeje ubukene bw'inyama z'inka ku isoko yo kumugwa mukuru w'iyo ntara bivanye n'abazigura biyongereye muri iyi minsi mikuru abadandaza izo nyama bo bakavuga ko ibiciro bagura ko inka canke impene navyo nyene vyaduze Raymond Mudende
Nivyari vyoroshe kuronka inyama z'inka ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo kuri uno munsi hahimbazwa Noel guherejo rero ku ibago ry'inka mu Cankuzo wasanga hari umunigano eka mbere no kuri uno wa gatatu nyene bikaba vyaruko mu gihe rero ku minsi mikuru nk'iyi hama habagwa inka zine canke zitanu kuvejo habazwe inka zibiri gusa eka n'uno munsi ku wa gatatu hakaba habazwe zibiri nyene abadanza inyama z'inka bo bavuga ko ibiciro bahoragura ko inka byaduze mu gihe rero abajejwe waro babujije kwidugiriza ibiciro guko koba ari ukwikika mukiza bamwe muri abadangazwa bavuga ko bemeye guheba kubaga ngo guko bo babariko barakorera ubusa bo bavuga ko nkinka yahora igugwa ibihumbi amajatanu ubu ngo hongeye ko ibihumbi ijana inkuru igizige na ry'inyama rero ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo zatumye ibiciro by'inkoko biduzwa na kabiri guko nk'inkoko yahora igugwa ibihumbi cumi yagiye ku bihumbi mirongo ibiri abihereza inyama bakabona ko ibintu ivyo bitari bikwiye kubandanya ku munsi mukuru w'impera w'umwaka wa bonane uza mu Cankuzo Raymond Mudende Radio Isanganiro
Isanganiro
abajejwe intwaro bahamagariwe gukurikiranira hafi y'amanama y'amashirahamwe adaranyira ibyicaro vya politiki n'amashengero hakorana n'urwaruka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri na ko kuri uyu wa mbere mu nama yagiraniye na bamusitanteri bari kumwe n'abarongoye intara Jean-Claude Karerwandenza ko avugira umukuru w'igihugu avuga kandi ko abo bajejwe intwaro basabwa kwicungera ngo ntihagire umutekano wungabana muri no minsi mikuru irangiza umwaka tumumvirize
muri bihe birangiza umwaka biragaragara yuko inkozi z'ikibi zikinga gahumbezi zikinga mukiza zikinga mu gusamara kw'abantu bari koranezerwa cyane bageze bagahungabanya amahoro n'umutekano rero basaba kurikanura n'ubu umutekano gusa w'abantu ushobora guhungabana n'inkozi z'ikibi mugabo bwo n'umutekano mu by'ubutunzi bakingire ubutunzi bw'igihugu kuko murazi ko mu ndara ari inzara hakavyuka inzigo basabye kandi ko kwirinda gusesagura babibwiye n'abere igihugu barongoye ntibasesagure mu ngo zabo ariko n'ubutunzi bw'amakubine barongoye ntibusesagugwe ikindi rero yarangirije ko ashimikira ko cyane ni kijanye n'ugwaruka ati muri iki gihe hari abantu benshi baza bakunda urukundo rwa mu mpekure abana banyu babakoranya mu manama y'ibitaja ntibiza ati mube maso izo nama zihagarare z'amashirahamwe amwe amwe aza yigira amashirahamwe yabagira neza mugabe intumbero yabo arugomba gutwara ugwaruka mu bitaroranye ati rero inama zose zogigwa zoba zizwi na bamustanteri na baburamatari niho abantu baza biyadukiza ati kuko ubwo si urukundo yatanturo twinshi aho bimaze kugaragara yuko hari harugwaruka ariko ratwagwa mu nzira mbi ati igiti nikora mu gisho kabiri ivyo twaciye mu 2015 mukore ibishoboka byose ntize bisubiye
Jean-Claude Karerwano umuvugizi w'umukuru w'igihugu turabandanya nano makuru mu bijanye n'ibidukikije n'imibano abanyagihugu bo muri zone ya Gatumba bakunze guterwa n'umuzurira basaba kwimurirwa mu kindi kibanza bagasigura ko aheze imyaka irenga ine leta yarabemereye ko igiye kubaha ayandi matongo Hussein nayo twarongoye zone ya Gatumba akamenyesha ko umugambi wo kubimura ari uwa vuba mbere ko n'uburyo bwo kubaka bwabonetse emerge niyo nkuru
Menga dusana abantu bahebwe baraduhebye tuzi rero ibyo bariko baradukorera ibyo ari
Abo bavuga ko basana bahebwe n'abanyagihugu bari muri zone ya Gatumba twasanze ku mutumba mushasha ya mbere usanzwe ukunze guterwa n'amazi y'umuzurira aturutse kuri uruzi Rusizi bakavuga yuko ababishoboye bamaze guhimuka ngo nayo abake yasigaye babuze uko bagira
Abakiri mwaya amazi n'abantu batagira iyo bajya aba ngo nje nagira yo gupanga nagira nayo kugira iki
Abagumye nka mu ayo amazi nibanaho
nikora batagira ahantu bo bati no
nogendai namujango mfise ono hungira tukatukimbira honye
cyo timbira
ofisi yaje yaragiye
ofisi yo baje barataya maju barataya maparasera
uyu mutamati ntitubonaye ducira nayo turi bumire
bagiye kudupanga badukuye mu mahema aho bari badise mu mahema menga dusana abantu bahebwe baraduhebye tuzi rero ibyo bari ko baradukorera ibyo ari ubu twabuziyo tujani yo tuva
ikibazo cabo bantu ariko ngo kirazwi mbere n'amatongo bazimurigwamwo ngo ramaze kumenyekana nkuko bishikirizwa na Huseni Ntahetwa arongoye zone ya Gatumba
uwo mugambi ni wavuba kandi uburyo bwarabonetse nkuko tubibwirwa nabo mushikiranganje bwo gushigikirana baraje no kuraba ibibanza byaho bazobimurira aho birazwi bimwe biri mu Gatumba ibindi navyo biri mu mwaya ni mazone agize komine Mutimbuza cyane cyane mu Marambya no kuvuga ko ni muri zone Gatumba na Marambya hanyuma ibikoresho birahari mbere vuba twaranabonye nabaje abafurniseri bazozana ibikoresho byo kubaka baramaze kujya gutata ibibanza byaho bazoshira ibyo bikoresho byo kubaka numva rero ko iyo mugambo hari gusa ni watangura ndibaza kwa bene gihugu azokwiruhutsa ko bazaronse uburaro ubwiza budatwagwa nkuko byaba byibonekeze
nimba bitakiri banga uburyo buzotwara icyo gikorwa bwo babungana gute
ivyo ntavyo nzi kuko mubateguye programme ijanye n'inyubako yayo mazu ntavyo nzi baje kwibariza mu bushikiranganje bwo gushigikirana
imijyango irenga 260 yo kumitumba kinyenya ya mbere Mushasha ya mbere ni ya kabiri hamwe n'igice cy'umutumba gaharawe ya zone Gatumba muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura akaba ariyo yegwa n'ico gikorwa co kwimurirwa handi
Char niyo nkuru bamwe mu bagenda na ubumuga mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bashobora gukora ibikorwa byo kwiyungunganya mu ntumbero yo kwikenura bakabeshaho n'imiryango yabo batarinze gusega akarorero ni nk'uwo utagira amaguru yereka imodoka ibibanza zihagararamwo ibikorwa bishimisha abamubona bahamagarira abandi bagendana ubumuga kuvavanura n'ingeso yo gusegerereza ni nkuru ya Kaisa Diliane Inamahoro
n'isi yose ndatonda kuko bantonze ku kazi koko
Uyu numwe mu bagendana ubumuga asanzwe arangurira imirimo hagati mu gisagara cha Bujumbura amaguru yiwe yose uko arabiri arahimburiye haruguru y'amavi mu kwiyunguruza akaba yifatikiza amaboko avuga ko acimya kirenga 5 akora akazi ko kwereka imiduga hihagarara hamwe no gucuruza udukarata tw'amayinite akemeza ko ako kazi kamutungiye umuryango
ngendana ubumuga boyeshi baranzi marikingiza imodoka nyene nganye kuri regidezo ari bwo bwo narose no kwiyunganyamwe kubera sanzwe ndandadanza n'amayinite rimwe rimwe ngagatahe ko uyu muntu agumye asegerereza naho yari ibintu byanyuma nyenda bayo kandi ndatunze umuryango ndabise madame ngo nubatse kandi turabayeho mu buzima nyene aya mayinite nyene ndandaza arambeshejeho n'izimodoka ari nyene sanswe marika arambeshejeho
uyagenda n'ubumuga avuga ko mukugira ronka bakiriya bimusaba gukerebuka uwo vyase kwa mushikira ngo acamuheba
bye nk'umuntu yakeneye amayinite abantu beshi baraziho bansanga babaza ati wa muhungu umwe asanzwe aparika imodoka ngaha ari umwe twere abadusanzwe dukorana mu kazi bagacha bamamaga nkaheza nkabahereza ba mayinite cyewe iyo bibaye ngombwa ari nk'umuntu mbona ari hafi ndagenda mugambonye ari ku kilometero kinininya ndamureka kitonda kazi
abandanya avuga ko mu ngorana gira mu kazi kiwe harabakiriya bamwe bagenda batamurishe
ariho nk'umuntu ushobora kuza abwira ngo mayinite ukayamuha akavuga ngo ndakuzanira amahera akacya n'ukweza tarayazana urumva gutwaye nk'ikarata ya senkemire yuko asari niwe ari karaguhagarikira ubuzima
umwe mu bo twasanze aharangurira imirimo arashima uko kwiyungunganya kuyagendana ubumuga ngo kuko bimurinda gusegereza nk'uko abandi babigize umugenzo
wewe ibyo byo gusegereza mu barabara ntabyo akora ngira ashaka nko kwifashisha kwiyungunganya nyene mu buzima bwiwe kunge nabayeho hamwe atoguma umva yicaye uko onya segereza
Nishamwe ry'abakora urudandazwa rwo mu ibarabara APDGC bavuga ko mu ntumbero yo gutera intege abo bakora ibikorwa byo kwiyungunganya kandi basanzwe bagendana ubumuga baca baborohereza mu kubahebera igice bakoreramwo Vugunde meshi
Imvugo yo kwagirizanya ngo ni imvugo iza yerekana ko abandi bafise amakosa kanaka umusaseridoti muri diocese nkuru ya Bujumbura jeje gitsata cyo kuremesha ubutungane n'amahoro agasigura ko iyo mvugo akenshi usanga ikoreshwa mu bihe imigwi ibiri y'abantu baharanira inyungu zabo Musenyeri Jean-Louis Nahimana yaganiriye na Honorable Mucho
Imvugo zo kwagirizanya ngo ni imvugo zivugwa hagati y'imigwi ibiri y'abantu badasangiye inyungu gutyo bigatuma bamwe berekana kabandi badakwiye ikibanza nyacu Musenyeri Jean Louis Nahimana arabisigura
Imvugo zo kwagirizanya ni imvugo zishika kenshi mu muryango canke mu gihugu kirimo abantu batandukanye kumbure ndinganizo zitandukanye ugasanga aho abantu bogiye hamwe ngo barabe imbere barondere hamwe neza ya bose yobagiriye akamaro bose mugabo ugasanga ahubwo bamwe bashaka gukumira abandi kugira ngo baronke inyungu bonyene
akenshi ngo biragera aho biva mu majambo bikaja mu byo gukozanya ko aho ngo bice bibyara mabi y'ikivunga
tusanga rero uwibaza ko ari wafisi igikenya afisi nguvu yashaka kurenganya mwene wabo iyo rero abantu bari mu buzima burimo akarenganyo karengeye kenshi nogia nti bica bivyara matati induru gusubiranamwo kuko umuntu arenganijwe giye kirekira kabura gitabara hari naho nawe nyene acashaka kwironderera umuti mugabo nkuko twabibonye kenshi ugasanga ciye mu nzira itariyo ashatse kumera kugira nkuwa mugira nabi ariko vyahereye ku mvugo mbi
kubga Musenyeri Jean Louis Nahimana kwirinda izo mvugo umwe wese ngabwirizwa kubishiramwo uruhara rwiwe
kizodufasha kogora nuko tuva muri iyo mvugo yagiriza abandi ahubwo tukarondera imvugo idufasha kuraba umwe wese uruhara rwiwe kugira ngo umwe wese umurundi wese amaze kubona uruhara rwiwe muri ico gikogwa co gusubiza hamwe aca amenye ica kosora byoroshe gukosora umutima wawe kurusha gushaka guhindura umutima wa mwene wanyu
Musenyeri Jean Louis Nahimana akavuga ko imvugo nkizo zikwiye gutuzwa burundu ngo kuko aho zikoreshwa ataterambere riharangwa
Nina hano Ornella Mucho kuri yo bucana yandi duciye turangiriza ano makuru dushimire mbwe mwese bari kumya kurikira nongera ndabifuriza umunsi mukuru wa Noheli kuba wemera
Oba niyo nkuru